Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 90 mwaka 2024 cyuti namwe bakunzi mwashimye radio Inzamba agateka kawe ndabaramukije ndabahanikaze makuru twabateguriye aza kubagizwe ahanini n'izingingo. Abakozi bo mu ivuriro rya Maramvya muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza baridogera abarongoye iryo vuriro risanzwe rikukira ishengero rya Pentecote yuko bakumira abakozi baturuka mu zindi ntara bagafatira uburorero kubirukanywe atamvo zigaragara zihari n'abirukanywe muri kahise n'ubimanza zabo zikiri mu butungane. Abakozi bagasaba yuko iyo ngendo yohagarara. Ahandi hari imyidogo imwaguzi b'isukari wo ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga aho bidogera abadandaza ko hakoreshwa ka mwana wa mama abandi bakamatwa umwanya munini ku murongo igihe baba baje kurondera iyo sukari basaba yuko itangwa ry'iyo sukari yobamwo umuco. Abanyororo bahejeje igihano baciriwe hamwe n'abejejwe n'ubutungane ariko bakagumizwa mu minyororo ngo bakwiye kurekugwa kuko amategeko asanzwe abitegekanye. Ibyo bisabwa n'ishyirahamwe rishasha ryigisha iterambere n'agateka ka zina muntu FDPDH. Muraza gukurikirana muri ano makuru urirongoye Fabien Banciryanino. Amakuru saya gusa mu kanya tatubabwira idonido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru twabateguriye tuyahere mu bijanye n'intwaro ibereye abakozi bo ku ivuriro rya Maramvya muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza baridogera abarongowe iryo vuriro risanzwe kukira ishengero rya Pentecote ko ngaho imumaramvya ko badashaka abatavuka muri iyo ntara yuko bahakora. Abakozi babivuga bafatiye kwiyirukanywa rya bamwe mu bakozi kandi atamakosa afadika bagirizwa basaba abategetsi harimwo n'umukuru w'igihugu kugira icyo bafashije kugira ngo aho gateka k'abo bakozi kubahirizwe. Eddie Claude nini nahatswe.
Abo bakozi bavuga ko abarongoye iryo vuriro batihanganira abakozi batavuka mu ntara ya Kayanza bavuga ko bakugwa mu kazi atakindi bazira kuko atamakosa agaragara baba bakoze. Batanga akarokero kuwahora arongoye iryo vuriro bita titulaire mu rurimi rw'Igifaransa yakuwe kubera ari umukongomani. Eka ngo no mu myaka iheze ngo hariho abakuwe muri ubwo buryo bagasaba umukuru w'igihugu kugira icyo afashije kugira ngo abo bakozi basubizwe agateka.
Ashaka kwa yemo, basukwa hizi.
Uganda kwa makuru kwa radio inzamba agate ya kawene tukwa shuwe kuronga Jacques Wanigwa arongo ishengero ya panikoti ya maramja alinarjo igovuriro jegu kila ngo agire icho abivuze ko
Eddie Claude ninazwe arakenuye imyidogo yindi iri mu baguzi b'isukari bo kumugwa mukuru w'intara ya Muyinga abo baguzi bidogera abadandaza b'iyo sukari ko babamaza umwanya munini ku murongo iyo baramutse batanga iyo sukari bavuga yuko akoreshwa kankunzi na kamwana wa mama bagasaba abajejwe intwaro gutunganya neza itangwa ry'isukari kugira ngo uwikeneye ayironke bonfis niyongere
abaguzi b'isukari ingahe mu ntara ya Muyinga ku mugwa mukuru bavuga ko batumva ingene bashobora kumara amasaha n'amasaha ku mirongo batondeye ico kiribwa bidogera abadandaza ko bakoresha nkunzi na kamwana wa mama ariko ivyo bigatuma ibintu biheza bikagenda nabi banegura kandi imisonikano ibera ku murongo ituma bamwe bahibirwa utwo bafise nk'amafaranga n'amatelefone ngendanwa n'ibindi abanyagihugu basaba abajeje intwaro gutunganya neza itangwa ry'isukari kugira ngo uwifuza wese ashobore kuyironka atangorane
Sukari kutiriza kujua Tukawira kumirongo Nimi nikanu nishu Ugasanga mbele nkabangu Waliko barakula Barasi nzikari Hauzifu ze usuma uwera kuyo mirongo Tua dutoni seko Alavika ama telefona ngendanua Awandi amahera Awandu tukida kuruha Tuingiriye yu sukari Tuinda ruongi Tukongera tukivu Sono sawa abajezwe inkwaro kutunganya kushasa Ujo isu kadi yo gawanga nwamu makaditi Haikende ya mose baka ironga mugawo ziame ironga nwamu wangangusa Sanze wa izizi kwe nawazana abakakazi ya waizama
Abaguzi bito gifungu kwa isukari babona ko vyo bavyiza abacuruza isukari bayitangiye mu makartie maze banyumba 10 bakibonera ko atakarenganyo kabaye mu itangwa giyo sukari
Bonfis niyongere arakenuye abasanzwe bakorera leta basabwa gukorera inyungu rusangi bakavavanura no gukorera inyungu zabo bwite ivyo bivugwa n'ishyirahamwe Parsem inyuma yaho bigaragariye ko bamwe mu bashingwa amabanga y'igihugu bayafadikanya n'iyindi mirimo yabo bwite kesho ugasanga hanakoreshwa n'uburyo bwa leta ku bwa Faustin Ndikumana rongo ishyirahamwe Parsem akabona ko ibijyanye n'amabanga y'igihugu vyosubirwamwo ku neza y'abanyagihugu tumukurikire
mu bisanzwe ibijyanye n'ibyo bya incompatibilité biraba cane cane aba abantu mu buzima bwabo bategerezwa gukingira inyungu rusangi z'igihugu mu gihugu cyari cyo cyose hari abantu bakuru twabo n'abandi bahamagarirwa gukorera inyungu za bose l'intérêt général ni ukuvuga na ubati abafonctionnaires de l'administration abantu bose bakorera leta bakozi ba leta bahamagarirwa gukorera inyungu zo musanga na cyane cyane yari abantu bo barongoye abandi mu ndongozi aho kugira bagira iki kugira bimiti bijye bitavya confidentere kugira inyungu zawe bwite ntizigume zigwana n'inyungu z'igihugu ivyo rero hahoho mu mwaka mu myaka yahera abakozi ba leta ntibaje mu by'urudandaza batare kuzamba hageze nk'abasoda n'abapolisi ho ntivyashoboka twese twakuze kera ntashobora kuvuga ngiye kunywa mu kunywa mu kabari ho kwa komiseri bakabari ka buramatari mu kabari ka mustane uya akabari ngo ka direkiteri naho yabari direkiteri w'ishuri cyanke ni iki byakunda umuntu umukozi wa leta umukozi wa leta hanyuma abadandaza rero bakadandaza kugira basepare ibyo bintu byagiye gupfa rero igihe atabivuga ngo abantu biyungunganye ngo ubukere bwateye hari zambara ngo nibiki bisa byugurura marembo biratakaza igihe ubu rero hari hageze ko bisubira kuvyugwa cyane cyane ukaja mu mutima w'abantu namate yakasubigwamo akabivuga neza mugabo ubunaho aho byari ko birake aho byakingirwa hari hehe mwitegeko rirwanye giturire hari ingingo nyinshi zarimo zotuma ibyo bintu bikingirwa harya bavuga bati niberekana amatungo yawe winjiye mu banga nibiyavuyemo kwari bavuga tuti kumbura hari ibyo warondeye ufise ubudacha warabivaze kubirondera ubugiye mu banga ya leta ni gute rero ivyo byiwawe uzoza gutungira mu vya leta umaze kuja muri ayo mabanga ko bati amasoko ya leta nahabwa bishoboye haje mu muco kompetisi kugira bivite yuko wowe uri umushikira nganje kana ka cyantu urundi mukozi atanga isoko nuze guhisoko entreprise yawe cyane yaguhaye giturire ikindi ni ibyo bya collision ucusa usanga abakozi bakuru ko bahita cyane nabandi inyungu za leta zareje bakazakora nabandi ba privé kugira basahure leta bari hamwe hagacaza ro nibi bya bide bya sosio usanga umuntu avuga ngo ari karakora ubudana za mugabo cyangwa ari karagira ibi mugasanga imodoka za leta amahera ya leta ibitoro bya leta nivyo biri kubera ko ubudana zwagwiwe.
Inzamba
tuandane ni tanu makuru mugisata cha gateka kazi na munu umugwi wa Afrika ujejwe ya gateka kazi na munu wemeje kuri genzo ya chenda nzeri mwaka 2024 kumunyagihugu Jackson Likuriyo yishwe mu bwicanyi ndengerabutungane bwakozwe n'inzego za leta y'u Burundi mu kwezi kwa munana mwaka 2010 amashyirahamwe aranira agateka kazi na munu mu Burundi yari yaratanze iyo dosiye imbere y'umugwi wa Afrika ujejwe ya gateka kazi na munu hari mwaka 2014 amashyirahamwe arashima ingingo yafashwe umushingwa manza Armenia yongera nongo ishyirahamwe akati Burundi imwe muri ayo mashyirahamwe asaba leta y'u Burundi gufata ingingo ziboneka kugira ngo ihagarike ubwicanyi ndengerabutungane buguma bukorwa mu Burundi n'inzego za leta. Armenia niyongere
turanezerewe cyane ingingo yafashwe n'umugwi wa Afrika ujije gatya kazi na muntu wasubiye kwemeza ko mu Burundi hakogwa ubwicanyi ndengerabutungane wishimikije ingingo wafashwe kuri dosiye iyo muhisi Jackson Likuriyo yishwe n'inzego za leta mu kwezi k'umunani 2010 aho iyo dosiye yashikirizwa uyo mugwi wa Afrika gatya kazi na muntu mu kwezi kwa gatanu 2014 ushikirije n'urundi rw'amashyirahamwe akati Burundi Focode ya PDH Forsk dufatikanije n'amashyirahamwe mpuzamakungu Triar International na Human Rights Watch niho bitura uyo mugwi kuri ubwo bwicanyi ufatikanije n'umuryango wa Jackson Likuriyo. Uyo mugwi wa Afrika ujije gatya kazi na muntu wemeje ko Jackson Likuriyo yishwe mu bwicanyi ndengerabutungane ugasaba leta y'u Burundi kugira amatohoza yigenga kuri ubwo rupfu ikongera igashiraho ingingo zikomeye zihagarika ubwo bwicanyi buguma bwibonekeza mu Burundi. Umugwi wa Afrika w'agateka kazi na muntu urasaba abategetsi b'u Burundi gushumbusha umuryango wa Jackson Likuriyo ugaha ishumbusho ikwiye uwo muryango. Natwe turongeye gusaba leta y'u Burundi gushyira mu ngiro iyo ngingo ikongera igashiraho ubutungane bwigenga kugira abakora izo byaha bakurikiranwe n'amategeko.
Tukiri mwicho gisata chakataya kazi na munu abanyororo bahejeje igihano baciriwe hamwe n'abejejwe n'ubutungane ariko bakagumizwa mu nyororo ngo bakwiye kurekurwa nk'uko amategeko abivuga. Ivyo biri mu vyishirahamwe rishasha yigije iterambere n'agateka kazi na munu FDPDH yihaye nk'ihangiro kugira ngo risabe irekurwa ry'abo banyororo. Fabie bacijani narongoye ishyirahamwe mu kiganiro yahaye amenyesha makuru avuga ko bagiye gukorana n'abarongoye amabohero kugira ngo bamenye abari muri izo ngorane kugira basabe irekugwa ryabo bantu. Fabie bacijani
aho bipfira rero ntibacamanza na procureur ntibyumvikana na gatoya emwe ngibyo byo ntazokwihanganira kuba nk'umuntu yamaze umunyororo aguma mu munyororo umva ari ibintu bisanzwe kuba nk'umuntu yejejwe natahe kuba nk'umuntu yaronse igihe cy'umukuru w'igihugu kandi ariwe mucamanza mukuru mbega umucamanza umwitambika imbere iyo procureur umwitambika imbere ntare kuri uwo muntu iyo bari umuntu bwoko nicyo gituma turondera gukorana n'amaprison kugira ngo abantu tubamenye tubashyire ku rutonde tuvuge duti yamara iha abantu iminsi bamaze ibyo aribyo byose tushobora twerekana barake kanaka yaje kurekura uyu muntu turazi ko hariho n'abandi baca mu mbavu bataboneka bavuga ngo naka ntaveyo basanga procureure abifashe ko nyene kizobuza ko tuvuga ko ibyo bintu byahagarariye hagahana uwo nawe azoba yemereye uwo wa murenge yataboneka tuzovuga uwo tubona n'abazovuge igituma byabaye gutyo nta yindi mforo dufise nta bundi buhinga.
Tuje mu gisata c'indero imbere y'uko dusozera ano makuru leta ngo ikwiye guhagurukira ubukene mu miryango kugira ngo abana baheba amashure bagabanuke. Iyo ni manuro itangwa na Erari Nibizi ni nyuma yaho ubuyobozi bw'amashuri mu Kayanza umenyeshe yuko muri komine ya Kayanza yonyene mu gice cya mbere cy'uyu mwaka abanyeshuri 3,500 bataye amashuri barataha kubwo basanzwe akurikirana hafi ibyerekeye ikibazo cy'indero mu Burundi ngo byose biva ku ntwaro ibereye yotuma buri murundi wese agira icyo yiha agaha n'umuryango wiwe erari niritsi
umuyobozi w'indero muri komine Kayanza cyangwa muri provinsi Kayanza nishe kuratanga ntigikwiye kuko habuhirishura abana bangana gutyo ntibavuga ngo guhimiriza ababyeyi birakwiye erega burya umubyeyi nawe nyine bakeneye ku mwana wiwe yiga aba yinjije umwana mu ishuri yasohoye amahera yasohoye ibikoresho yasohoye umwanya leta nicyo kimwe yasohoye ibikoresho yasohoye umwanya abigisha batanze ingufu batanze umwanya izo zose bisohorwa n'umutayi baba batanze biteze inyungu ari nacyo gituma leta nyine yifata muri icyo kibazo nibagende babirabire ku mashuri abayobozi b'indero muri komine n'abayobozi b'indero ma provensi bafashe mu gihugu cyose bumvirize ababyeyi bumvirize n'abo bana barafite inzego zo hasi hanyuma bamenye ituma abo bana bahita ishuri bamwe n'ibyo barahite kubera inzara inyishu ntipfa ku mubyeyi gusa leta irabingene yogabanya inzara mu gihugu leta irabingene yogabanya ubukene bw'abanya gihugu leta irabingene bogabanya ukubaho kwa leta ukubaho kw'abategetsi bo hejuru mu kigangendo hari ibintu by'imisi mikuru bagira bitwara amafaranga bisaba amahera ababyeyi bisaba amahera makumyabiri hanyuma bagabanye rero uko kubaho ko kwinezereza kw'abaserukira leta bongere bakora ibyo bintu byo kugura ababyeyi basaba amahera bongere barabingene bushyiraho imigambi y'iterambere ituma umunyagihugu wari wese aronka icyo afungura aronka icyo atungisha umuryango hanyuma rero baheze babumvirije barabe ingene boronka inyishu ziva kuri leta ku kuringaniza igihugu kwa leta ku kuringaniza ubutunzi bwa leta kuringaniza n'ingene ubutunzi buhanahanwa n'abanyagihugu icya kabiri nacyo ni gukingira abana abana b'abakobwa muri ibyo bitigiri ndazi ko harimo abana b'abigeme benshi baheba ishuri kubera guhohoterwa bifatiye ku gitsina kubera gutwara imbanyi batiteguriye imbanyi batifuza ibyo rero byo guhohotera abigeme barakwiye na byongera kubyicarira inyishu irashobora kuvaho ku mashuri nyine bagahimiriza ababyeyi n'ibyo ngaho bakigisha n'abana ingene bikingira n'ingene bakingiranira abandi ingene babwirana ingene batabaza hanyuma ibiva ku bugabo bw'ababyeyi nabyo bohetswe cyane no ku ndero y'abana kuri uyu mwana yankishura ataca buje atabamuhohoteye izo zose rero inyishu itorerwa ku ishuri bita iby'ishuri bidashobora kurongera umuti bigatorerwa inyishu mu gihugu
yari erari n'ibizi asanzwe akurikirana hafi ibyerekeye indero mu Burundi ino ngaho mbere dushije dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa kabiri nshimire mwebwe mwese mwahisemwo radio inzamba agateka kawe na ubutaha.